ubwiye ngiye bwamenyesha makuru buracyari agahaze mu Burundi mwaka 2022 Uburundi bwari mu cyanda cy'ijana 56 ku bihugu ijana 80 mu bijyanye no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku isi mu mwaka uheze 2022 Uburundi bwarateye intambwe bushika mu kibanza cy'ijana 47 buzi nyuma mu kubahiriza ukwisanzura mu mwuga wo kumenyesha makuru mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko Tanzania iza mu kibanza cy'ijana 23 Congo ihaniye intwaro rusange mu kijana 25 Uganda ikijana 32 nayo u Rwanda rukaza mu kijana 36 mu gihe kuri wa gatatu y'ukwezi kwa gatanu guhahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru hari mu gasho umenyesha makuru umwe uretse ibyo nta gateka kumenyesha makuru kahungabanijwe mu mwaka 2022 ariko bamwe mu bumviriza cyangwa basoma amakuru baremeza ko amakuru atangwa agashyika ku nyota bayumviriza ibyo babishyikiriza abanyagihugu basanga ata kinini babungura ku ruhande rumwe abamenyeshamakuru ntibinjira neza mu mizi ibibazo bimwe bimwe kubera ubwoba bw'ibyabaye kuri bagenzi babo mu 2015 icyo gihe bamwe barafashwe barafungwa abandi bashika 70 barahunga igihugu amaradio RTA Honestance isanganiro Bonesha FM na Rema FM yaraturiwe ayandarugagwa mbere gushika ubu abiri ntarasubira gukora n'ijwi rya Amerika ryarabujijwe gukora kuko ryoba ryagirijwe gutanga inkuru zidatohojwe neza BBC y'Abongereza nayo nyine yari yarabujijwe gukora ubu ikaba yarasubiriye kwemererwa gukora yamara kugeza ubu ntirakora nubwo biri uko urongoye ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi hari ubuntu Onesim arashima ko hari ibimenyeshamakuru byari byarugawe byuguruwe inyuma y'ibiganiro byabaye hagati yabirongoye n'ikigo kigenzura ibivugwa n'ibyandikwa mu bimenyeshamakuru CNC Leandre Sikoba yavuga mu kinyamakuru Iwacu ati abamenyeshamakuru ntibubahuka canke baratinya gukora inkuru zijyanye n'umutekano hamwe n'inyuruzwa canke isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu na cane cane iyo hari bamwe mu ndongozi zivugwamo hariho n'amakuru ya politiki usanga adashikirizwa nk'uko byari kugenda kuko usanga hari uyu nurya ari kuyokera abamenyeshamakuru si abamenyeshamakuru gusa bagifise ubwoba bw'ibyabaye n'abatanga amakuru nabo nyene nuko Leandre Sikoba yavuga agira ati ikindi kibituma nuko amasoko y'amakuru yacu ashacoba nashaka gutanga umuco uzosanga ari abantu bamwe baguma bagaruka mu bimenyeshamakuru ibyo bigatuma amakuru atangwa ataka novera afise ari akazi yazo sinze nakaruta imana arongoye radiyo televiziyo isanganiro ati aramenyeshamakuru bakora inkuru bahejeje kwicira urubanza
umuntu atinya gukora inkuru yibaza ingene abakuru abarongoye igihugu bazovyakira kubera ko uzi ko bazovyakira ukutari kwiza ukibaza uti umutekano wanje wozohava uca uhungabana hanyuma rero iyo nkuru kabangira kuyikorerako
ku kibazo c'amasoko adatanga amakuru umuyobozi w'isanganiro abisigura gutya
hari abusanga badatanga inkuru kubera ko nyirango usanga batazi neza ibikorwa mu gihe ataba basanzwe barimwo abo rero nta mutima mubi wo kudatanga inkuru baba bafise cyanke wavuga ngo hari ibintu bagomba kunyegeza hakaba rero n'abandi badatanga amakuru kubera ko bavuga bati aya makuru amenyekanye ibyo ari byiza kuri twebwe izo nkuru rero bakareka kuzitanga
Serge Nkibizi umumenyeshamakuru nawe aremeza ko atamumenyeshamakuru ategwa igitsure n'abo muri leta yotuma adakora inkuru icyankiriya
abamenyeshamakuru baritwaza ngo iki kintu nk'iki gishobora kuvugwa kandi ata muntu n'umwe yabateye igitsure cyangwa ata muntu n'umwe yabuze gukora icyo kintu
umuhinga ntangiye ha yakurikiranye ukugene amategeko agenga ibimenyeshamakuru yagiye arahinduka yarabonye ko haragahaze inzitizi ya mbere no kwimana amakuru ntangiye arati
hari umwe n'ababahari rero abantu babaherekeza ngo bajye kubereka aho baronda ayo makuru bashyizeho ku rubuga umuntu abonye rero uwo muntu akorana na musitamiri cyangwa na guverinere yari afite ikintu ashaka kuvugira hejuru ntasubira kubaka kivuga iyo ati mbega nina bivuga ati ntabagira ingorane
hari ubuntu Onesime arongoye ishyirahamwe ry'abaradiyo mu Burundi aremeza ko bazobandanya bavugana n'abatanga amakuru kugira icyo kibazo kize mu nzira
kushishikara gusaba abari mu ntwaro cyane cyane kugira ngo bashishikare gutanga amakuru kandi bamenye yuko umumenyesha amakuru nawe ari umwenegihugu kandi nawe yifuza guterera mu iterambere ry'igihugu muri ubwo buryo bwo kumenyesha amakuru
nayo ntangira avunda kaguhe amasoko y'amakuru kwima amakuru umenyesha amakuru ni ukuyima abanyagihugu bayakeneye ni no kuyima indongozi z'igihugu kugira zishobore gufata ingingo zibereye.